ni Radio Ijwi d'Amerika. Radio Ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25 31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yemeje ingamba zigamije gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Urugero, nta kazi, nta ngendo guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo.
Iyo amasaha rero agabanutse, umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse.
Canisius Bihira, impuguke mu by'ubukungu, muramwumva mu nkuru ya Eric Bagirubusa. Mu Burundi hafashwe abagore n'abakobwa bategurwaga ngo bazagurishwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Abarira akabari gwa rudandazwa rw'abantu hari ha bari bamazeyo indwi zibiri abamazeyo indwi abantu haza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaho bashora murumva rero ko ari gwa rudandazwa rw'abantu ubujijwe kwirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Muyize nkuru nziza wungirije umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere kaduhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Beniste. Hano muri Leta Zunze za Amerika, itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa Electoral College mu Cyongereza cyangwa College Electorale mu Gifaransa zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yaronse amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira Presidensi ya Amerika. Biden ni umudemokrati amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu byanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 y'akahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke electoral college ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze. Ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump nahengeshanya kwemeza kandi atabyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu maleta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida nyuma y'ibyashinjwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma y'aho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atabyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ububirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa 6 buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iginyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe. Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ginyo ryatswe umupolisi w'Ububirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma y'aho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ginyo rishobora kuzotangwa igihe Congo izohimbaza imyaka 61 yikukiye itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Congo afite imyaka 34 y'amavuko ku ntwari y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo kuwa mbere yararahiriye manda ya gatatu yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe byitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 bya Afrika hamwe n'umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara Ubufaransa Nicolas Sarkozy ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye haruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi. Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganji ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Henri Konan Bedier mu biheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu.
Arakoze aloyize bigirimana utugezejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko igihe mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresi ya tuni VOA radio yacu
wanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye twizwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda leta y'icyo gihugu yatangaje ingamba zindi zidasanzwe zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza ko umubare w'abandura iki cyorezo yongeye kwiyongera kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura basaga 607,000. Eric Bagirubusa yacishije amaso mu byemezo by'inama y'abaminisitiri raye iteranye mijoro ryo kuri uyu wa mbere adutegurira inkuru.
Zimwe mu ngamba zidasanzwe zongeye gushimangirwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere harimo gusubika ku mugaragaro amakoraniro ku rwego rw'igihugu. Guverinoma yemeje isubika ry'inama ngarukamwaka y'igihugu y'umushyikirano. Mu zindi ngamba zafashwe zireba igihugu cyose mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020 ingendo zibujijwe kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 zo mu gitondo. Aha birumvikana ko guverinoma yakuyeho isaha imwe kuko ingendo za nijoro zarangiraga saa 4. Guverinoma kandi yanzuye ko kuva ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kubirebana n'amateraniro rusange na imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hatandukanye byakuweho, umubare w'abitabiri inama nawo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateranira. Bose kandi guverinoma yategetse ko bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ku bikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bagasimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zemeye gutwara 50% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ni mu gihe ubusanzwe zari zarahawe gutwara abagenzi ku muzandengo y'100%, hari impungenge ko ibiciro by'ingendo byabigiye kongera kuzamuka. Kubirebana n'insengero zari zarahawe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kugenzura ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo nabwo inshuro imwe ku cyumweru. Imihango yo gushyingura guverinoma yavuze ko itagomba kurenza abantu 50, naho umubare w'abitabiriye ikiriyo nawo ntugomba kurenza abantu 15 icyarimwe. Ku myitozo ngororamubiri ikorwa mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se gyms no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora guverinoma yanzuye ko abantu bacumbitse kuri hoteli bo bemerewe gukorera izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko nabwo babanje kwerekana ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi guverinoma yayihagaritse gusa ku makipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemereye gukomeza kuyitabira. Guverinoma kandi yafashe ingamba zihariye kubireba umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda aho ingendo zibujijweho kuva saa moya z'ijoro kugera saa kumi za mu gitondo. Inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'uku kwezi. Mu karere ka Musanze kandi insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru, naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Inama y'abaminisitiri yongeye kwibutsa ishimitse abaturarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Guverinoma yibukije ko batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Mu gushaka gusobanukirwa ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda, ijwi rya Amerika yiyambaje impuguke mu by'ubukungu bwana Kanizuyusi Bihira maze avuga ko kuba muri ibi byemezo hagabanyijwe amasaha y'akazi ari ikibazo gikomeye.
Abo bose batangaga amaserivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma, noneho n'abandi uwikora gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 24/24, noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi. Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Ni ikibazo kitatworoheje.
Bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka?
Buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe, ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane, kirafata abantu bakiri bato kikabica, kirafata abakuru kikabica.
Hari kandi abari bafite ubukwe muri uku kwezi bavuga ko ibi byemezo byabakomye mu nkokora muri gahunda bari bapanze. Nk'uyu musore uvuga ko kugeza bari mu gihirahiro.
Numvaga wende cyari gukorwa bari kuvuga ati wenda ubukwe ntabwo bugomba kurenza abantu 15 cyangwa 30, cyangwa se bakavuga ati haze pare w'umuhungu na marene w'umukobwa n'ababyeyi babiri b'umukobwa, ubwo ni papa na mama we, n'ababyeyi babiri b'umusore bagendeye kwa padiri babasezeranye. Nibava kwa padiri gusezeranya biyakirire muri hoteli basigemo intera yabugenewe birangire, cyangwa se ibyo kwiyakira biveho. Nibava gusezerana kwa padiri bajye kwifotoza batahe. Ariko nk'ubungubu urabona ko ni ikibazo gikomeye. Niba wari warishyura avance ya sare, kwishyura avance ku myenda, ukishyura avance ku bindi bintu byose bizakenerwa, ubungubu ntabwo amafaranga bayagusubiza.
None ubwo harakurikiraho iki? Murakora iki?
Ubushigiye gukurikiraho nyine ni ukuganira kw'imiryango, tukaraba ko ubukwe nyine tubwimurira mu yandi matariki yo mu yandi mezi. Ariko nanone nabyo ni ikibazo ko ntabwo tuzi igihe icyorezo kizarangirira, kereka iyaba umuntu yari azi igihe urukingo ruzabonekera akaba ari bwo avuga ati ubukwe bwanjye buzajya mu kwezi urukingo ruzaboneka. Ubu nyine turi mu gihirahiro nta kundi.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura abasaga 600,670, abamaze gukira nabo baragera hafi 600,000, ni mu gihe abakirwaye iki cyorezo COVID-19 bo ari 695, naho abamaze gupfa ni 56. Guverinoma kandi yemeje ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Repubulika Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abandi bayobozi, abaturage n'abanyamakuru, ndetse akageza ku Banyarwanda ubwo igihugu kizaba gihagaze. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Muri Uganda kuri wa mbere itsinda rya mbere ry'impunzi z'Abarundi bagera ku 120 batahukanywe bavuye mu nkambi ya Nakivale bahagurukiye ku kibuga cy'indege i Kampala, babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Inkuru irambuye Pierre Claver, niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Igice cya mbere cy'Abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku murwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugero wa corona mu ntumbero yo tahukanwa mu gihugu cyabo. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu, by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira. Nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye murengera.
Bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze.
Na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoreye twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano twaje duhu duhunga yuko ari sawa dushike makira gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Ica kabiri ko leta nzeye ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu cy'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo, ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza nashashane nk'umuyaga canke n'ibindi, cyane ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba yuko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu c'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu hashya gitaye impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa co gutahukaniza mpunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko arabandisabiye kugushaka kwabo. Nabo biruko harabandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha, kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ntikiragahera, ntabwo babivuze duteye kandi turaremye ko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu, guhohotera abantu, ubwicanyi ndengerabutungane, kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikira igishyiriro nk'uko wiyaguye, ibyo byose nta biri mu gihugu. Kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta, umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho, ubu rero ni wowe uri ku gikorwa. Rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye, niko no gutaha imvuzi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Ico gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore gato mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mukuru igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshi bahera umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganji burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro, kandi kiri atari igihugu cabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha, ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzima bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice ca mbere n'ica kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga c'indege ca Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihendutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimwo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambi ya Nakivare yonye ne ikabiri mwabarenga gato 41,000. Cyeclave ni inkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere igipolisi cyafashe abagore n'abakobwa 101 bari bagiye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu bafatiwe ahantu hakorera ishyirahamwe ryemewe n'amategeko. Inkuru yateguwe na Eloge Wilikaneza i Nairobi.
Abo bigenda n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe yizwi n'amategeko. Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza yabwiye amenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi kwiri ishyirahamwe risanzwe rifite aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze ni uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri ishyirahamwe hariho abari bapanze iyo nzu ku mahera ashika 2,000,000 Barundi baramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Abari akaba ari rwarudandazwa rw'abantu hariho abari bamazeyo indwi zibiri, abamazeyo indwi, abantu heza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaka bashora. Murumva rero ko ari rwarudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko byemezwa na Prime Marukeye umukuru w'ishyirahamwe ONSC Ton Frère rigwanye urudandazwa rw'abantu. Yabwirije urya Amerika ko abarenga 140 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze nk'ibara dufise byo mu mwaka w'2018 abarundi n'abanyarwandakazi bashika 251 baratwawe nk'inyagano n'ivyo bihugu by'abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo w'2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujyanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyine twavuze by'abarabu. Hakaba harimo abakenyezi 318, abagabo 82, n'abana 97. Ibiharuro byariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugereranije n'umwaka wo hirya w'2018.
Florence Bovin umukuru w'ishyirahamwe ya Justice Equitaire rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongeraho ko baje kugurishwa mu bihugu by'abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gurubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa. Hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara wenese se we ton frère afite ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u Burundi kugira ngo ituzurucuruzwa rw'abantu. Muri ivyo harimo gushira itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundi kazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu byo mu karere no ku isi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuje gusaba akazi muri ivyo bihugu baze bagende bakingiwe gucyo bashitse hariya mu bibiri bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu zibafasha kubwira urwo rudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimiriza igakurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya n'abarundikazi bagore mu biriya bihugu by'abarabu.
Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi ahamagariye imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere.
Batari bake bagiye badasezeye imiryango yabo bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo. Ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babacaba barimwo.
Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu ni nabyo kandi bijanwamwo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini vya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu baco bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwa amategeko. Abakora urucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya rutura. Mu minsi ishize Amerika yanishije kwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cane. Roje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mitiennes bibonagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
Nawa dukurikira bari mu majepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda iri mu majyepfo y'iburasirazuba bw'icyo gihugu abanyeshuri bo mu mashuri abanza ntibabona ibikoresho by'ishuri bihagije ibyo bigira ingaruka ku myigire yabo iyo nkambi yakiriye impunzi z'abarundi kuva muri 2015 irimo izirenga 130 umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarabasuye
Kwishuri ribanza rya Epeza wati twasanze abanyeshuri bari gukora ibizamini by'igihembwe cya mbere ariko bavuga yuko kuva umwaka w'amashuri 2020-2021 watangira nta bikoresho by'ishuri bari bahabwa
Jewe mvite igikoresho kimwe ikayimwe n'ikaramu imwe mbuzi ikayimwe msano igipapuro cyo bijya ibipapuro sanga batayari niga mu wa gatandatu niyo niga
None si uyandika mu gutyo kayine.
Ikayine. Ndafata igipapuro kimwe aca nandika ino imbere kubera turi mu examen na cye nandikira.
Yavuze ko sire nta makaye nta nsome intebe n'inkwe amakaye naraje kandi twatanguye amezi yaheze nuko kandi byiga ne tuko tuyifata ne jeni twa dunia nkaba niga nga kuri zawadi nkaba dusaba baduha amakaye ko nta bikoresho dufite byo kwishyura intebe nizike ugasanga twicara abantu batanu ku ntebe nini forome kandi baduhe byose kuko nta forome dufise baheruka kudupokeza mu rugo mwaka twandika ku mpapuro ibyo tunovye tukaca twandikako
Ilanzi Olivier n'umwarimu wigisha kuri Institut Kolola avuga yuko kuba abanyeshuri bo mu ngambi badahabwa ibikoresho by'ishuri ku gihe bigira ingaruka ku burezi bwabo
amashuri abanyeshuri atamana iniforume bafise atabirato bavuga ngo nta makaye dufise ngo ntiturapokera kandi uko bari batebije no gupokera byose bijya kwandomaja programme y'umuntu kutavanza
None mwe mubona bibagora gute nk'abarezi.
Bo, twa bikugora kubera ko abanyeshuri bazisorosoro. Igiti gishije no munsi ejo cyo kiza. Uzamo musaje 10 mirongo 2 ejo wasangaje batanu haje 10.
Ababyeyi nabo iki kibazo cyo kutabona ibikoresho bavuga ariko kigira ingaruka mbi kubana. Ku buryo iyo byongere no kudakurikiranwa hafi, abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma. Uzabona impasa Vera afite abana batatu biga mu mashuri abanza.
Jewe igituma menya ko atamenya gusoma no kwandika, izina giwe ryonyene ntarira munanira kwandika. None wumva noza kwemeza yuko umwana azi gusoma no kwandika.
Wabiboneye.
Jewe narabibonye kuko umwana naramubajije amazina ari ku ifomu y'iwacu arayiyoberwa. Wenyine namubwiye nyandikira izina ry'iwanje ntajya azi kwandika. Kandi ari umwana yiga mu mwaka wa gatanu. Abo bana bariko barimuka gute. Hariho n'ubundi mwana yiga mu mwaka wa gatandatu. Hariho n'ubundi mwana yiga mu mwaka wa gatatu. Mwaba bose nta mwana n'umwe azi gusoma no kwandika. Nicyo nsaba nk'abo bantu b'abakobwa bariko barakura icyo mbona kuko n'ubundi nabyo bakurikiye nuko baduvaje bakabazanira imyuga yo gukora bakaraba ibindi bintu bashobora gukora kuko ntibazi gusoma no kwandika akseni nayo by'ukuri iradufukamye mu nda kuko nta kuntu na kumwe abana bashobora guhera ugambere biga kugeza iki gihe mubona abana batararonka amakaye none ubu bariko bariga gute twebwe ababyeyi nitwe tugenda turiko turahangayika kugira ugende ukoreranira cyangwa abana bariko baragenda gusenya iyo inkwi zo kugurisha no kubabakira hariya bakababakira hariya kugira ngo ikaye n'ikaramu
abandi babyeyi basanga ikibazo cyo kutumva indimi bigamo z'igifaransa kidindiza uburezi bw'abana baribona Rusi afite abana biga kuri Epeza wadi na Epe Kawunga niko na wabibone
nibikunda abana benshi bacu baje bazi kirundi gusa ariko bishitse mu giswahili naho ngo bahindure bakaca bacanga twe mu nkambi tubabwira ikirundi baje kwishura bakabwiga igiswahili none ibyo bintu bizogenda gute bituma rero bumenyi bwabo bugabanuka
ubuyobozi bw'ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri ASEL Action Aid byemera yuko uyu mwaka byatinze gutanga ibikoresho kuri abo banyeshuri kubera ibibazo bya virusi ya corona bamya yuko ibikoresho bizatangwa vuba mu cumweru gishize Action Aid yatanze ibikoresho mu mashuri yisumbuye mu ngambi ya Rusenda mu ngambi ya Rusenda hari impunzi z'abarundi zirenga 30 zageze mu mwaka wa 2015 hari amashuri abanza 8 n'ayisumbuye 6 yakira abanyeshuri barenge mu 13 b'impunzi z'abarundi bazasengabo ku bgaradijwe igihe America mu rusendo mutara kibuye.
Inshuti mwari mu duteza amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kubategurira aya makuru mbashimire mwese kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza.
Radio ijwi rya America yabani, simbi kwa chachu. Radio, ispijani.